Mwiko mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudukurikirana, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndikumwe na Fidel Niyongabo, bije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara bishimikira ku makuru yo mu ntara z'Uburundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu cumi n'indwi bikekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Muri bo harimwo Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Umushikirizamanza Kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'umushikirizamanza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari cumi n'indwi bose basohorewe imitahe mpuzamakungu kubera batari bugataka ku Burundi. Ahatangurira kuwahoze arongoye igihugu c'u Burundi, Petero Buyoya
yahoratse arongoye Uburundi, Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamel Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Django Mirakiza, Janje Baribwegure, Paul Kamana, Charles Ntakije, Aster Girukwigomba, Libere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
Umushikirizamanza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira ivyugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi bwo bavuze icyizere ku bihugu abo baronderwamwo barimwo ko ivyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafise imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko avize icyizere kuko ata gihugu coshigikira ukudahana.
Tereka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijyanye n'icyo cyaha cy'ubwo rupfu rwa Melchior Ndadaye cyo hano. Twebwe rero turizeye yuko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe, niba babera bere mugabo ni nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza, kuko abo bantu ku byo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimwo kugira bamenye aho bazokwishyuza ibijanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimwo. Aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Nibamenyesha ko bamwe tutazi ibihugu barimwo, ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bifite ubwigenge barafata ingingo yo kurungika uwo muntu canke ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi carikuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yishyuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu cumi n'indwi basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 ukwezi kw'icumi na rimwe 2018, ubushikirizamanza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu bane abakukuru k'ibintwazangabo mu gisirikare ca kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Umuyinga, umwe afungiwe Igitega, uwundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Inyuma y'amezi atatu gusa, umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika buseruko yari itegekanijwe kuba ejo kuwa gatanu ntiyabaye kubera Uburundi butitavye. Umukuru w'igihugu cya Uganda ari nawe aramutswa uwo muryango uwu mwaka yatangaje ko bitegira ibitakwiye kubera mugenzi wabo w'Uburundi atitavye canke ngo arungike intumwa. Hari hitavye abaperezida batatu gusa, abandi nabo barungitse intumwa. Ninguru yakurikiraniwe hafi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Abakuru b'ibihugu batatu gusa nibo bitavye abo nabo n'ubu Buganda yoberika guta mu 7 asanzwe ari nawe aramutswa uwo mujyango w'umwaka wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe na Tanzania Jean Pombo Magufuli Rwanda rwarwarungitse intumwa umushikiranganje w'imigenderanire Dr. Charles Sezibera nayo igihugu ca Sudan yepfo cyaserukiwe n'umushikiranganje w'ubucuruzi n'amahinguriro intebe y'u Burundi ikaba yagumye igaragara inama yamaze gutangozwa abo banyacubahiro baje baje mu mwiherero wabo wamaze nk'amasaha 2 inyuma yaho baje batuma umukuru w'inama ashikiranganje kubwira abatumire ku inama itakibaye.
The 20th ordinary summit meeting scheduled to take place in Arusha on 30th November.
Honorable Kirunda Kivejinja ati inama igira 20 isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari yatunganirijwe yarusha muri Tanzania ku itariki 20 z'ukwezi kw'11 ntikibaye. Ibi bitumwe nuko igitigire cy'ababwirizwa bakugitaba kidakwiye kubera leta y'u Burundi ititavye. Inama izosubira gutumwa ko ikindi gihe.
The summit will be reconvened at a later date.
Umuvugizi w'abakuru b'ibihugu bya YAC yatangaje ko abo bakuru b'ibihugu bari bitavye bababajwe nuko igikorwa cabo kitabaye uko categuwe. Abo baperezida n'intumwa z'amareta basiguye ko kugira ngo inama yabo ikorane kandi hafatwe ingingo ari uko abakuru b'ibihugu byose bitandatu bigize uwo mujyango wa Afrika y'ubuseruko babwirizwa kugitaba canke bakarungika intumwa.
According to rule 1.11 of the rules of procedure of the summit of the East African
Ati nkuko gace ka mbere kingingo ya 11 y'amategeko ngendegwa ko y'inama y'abakuru b'ibihugu bya YAC kabivuga ibihugu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa guserukirwa. Ivyo bihuye n'ingingo ya 12 y'amategeko ashiraho uwo mujyango kugira ngo ingingo zose zofatwa zemezwe na bose
by consensus under article 12 of the treaty.
Itangazo ryashyizwe habona n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania Jean Pombo Magufuli rivuga ko iyo nama yasebye kuri uyu wa gatano izosubira gutumwa ko itariki 27 z'ukwezi kuza ku 12. Abatumire barimo abaseruka ibihugu bya Buraya intumwa z'ubumwe bwa Afrika zari zirongowe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ambasaderi Musa Faki Mahamat n'abandi banyacubahiro ntibashoboye kubona amasomo yandi abo bakuru b'ibihugu bya YAC kuko bamaze kurangiza umwiherero wabo baciye baja kwakirwa na Perezida Magufuli mu biro iwe biri yarusha. Nenda mu kanyo zabo bazirungikanye utwara inama shekiranganje. Iyo nama ya YAC igira 20 isivye inyuma yaho Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asabiye mugenzi we w'u Buganda Museveni asanzwe ari we atwara YAC kuyitsivya kugira ngo u Burundi bwitegurire neza kuyitaba. Museveni yari yamwankije amwishura ko bitokunda ko yigizwe inyuma kuko u Burundi bwari buzi kuva kera ikirangamise cayo n'ibizovugirwamo. Mu byari bitekanijwe kwigirwa muri iyo nama harimo ugufatira umwanzuro wa nyuma ikibazo c'amatati ya politiki ari mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo nama kandi yari kugira icivuze kucegeranya ucingenda ibiganiro bihuza abarundi byagenze kuva bigitangura gushika ubu nkuko Museveni umuhuza mukuru hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mukapa yahoze atwara Tanzania bavyifuje. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu ubutugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushika isayindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abapfasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera y'ahakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko bureka gukumirwa muri uyo mwuga. Mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe, ariko ahanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ari uko ari umwuga ukora bigoranye. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko vyifashe.
Ni kunkengera ikiyaga cha Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburovyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro
barashaka kuba ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi gikirovyi uhava ugenda ucama yandi mayira kujyanye no kubonana n'abadufiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamo nibaze ko akazi muri cyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu muzirizo mu kazi kirovyi wanyeho
noneho ko warumaze kugakora hari ibyo uwo barabonye byigeze gushika mu shaka kwa mufise nk'ibyemezo yuko hamwe bishitse nyine mu imbuto sura kugenda neza
babivuga uko tukabifata uko mu gahita uziko umuntu yabifitiye ubuhamya neza sindari bwa bigeze nange ngo nange rasho n'umwengano bitinye uko nyene
nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba
mwarushereka bature kuri bene akaro gore ngobe namwe mu ruhuko barobeye
nano wo kwawe woro
babyemeye nashobora kuroba
bande babikwemereye
abo hejuru b'inzego zo hejuru oya abarobyi ni bo bemera yuko abagore aba aribo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore ntibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira nk'uyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabwo boshobora kuyinzira muri Tanzania
ekanaba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cyihariye abagabo
ku ruhande rw'iwanjye cyangwa akazi kuroba ntako ndashobora ko bisabwa ingufu igiti kirayi ishusho gutarika urumva hari ibintu bakora mu mazi uko gusenya ntabyo ashoboye nende wabanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo ashoboye cyangwa akazi ishoboye ni kurima ni kudandaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba
oya urumva aho ni ya nkoko y'ibirenga isake kuva kera hamwe hari abagabo abagore ntibayigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya basishe n'igishoboka abo babisaba barabikora tubirabe niyo twabona umwuga ko barakora kuteriza imbere abakenyezi natwe bazotwigisha natwe tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako kabo
baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mubasumba hanze
kubyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka jenda ba kapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mu gasoza ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushirwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muzi ko uruhigi icyo gihe rwagerana n'ibintu by'imigenzo by'amareba muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuruzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumvise byari bya kera byari byo bintu ba kera baziririzo ubu rero aho abantu batangiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu abo benshi baba kera barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ubundi birahubye bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
naho dutandukira igisata cy'uburinyi nari nanabiciye ku masonga nk'itangura ngitegwa cikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu cy'uburundi abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Huko vyemezwa na Makario Ntirandekura arongo ishiramwe Inter Cafe rihurikiyemo abarimyi b'ikawa izo ngwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa cy'ikawa. Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wa mutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma niboneka uko abarimyi bavyifuza.
Mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara ziraboneka kandi ku ngwara iturembeje n'imiti ihari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako mu gisaha cy'ikawa hari ingwara nyizi bangamira ico gitegwa zitamenyewe mugabo zibangamira cyane gitegwa cy'ikawa nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara ingwara zana ibintu by'ibifukuma biye ikawa bita ruye n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa tugasaba rero ko birashoboka ko hari hibida cyabiboneka n'ingoga ibyo byo byoshaka gukora bikanyaruka byo kwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba babikoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bashaka kubikoresha bikoresha ubwo nyene ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga.
Estashe Kimaye ajeje igisata cyo kugenzura ingwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikiranganji burunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ngwara.
Ibyigwa byakozwe ku ngwara n'udukoko bibanga amiye kitego cikawa ahandi kwa twakoreye ku ingwara bita rukarakara ingwara bita ingese y'amababi n'ibinyo bitera ibitegwa vyikawa ngirageje ku bandanyiriza ko kugira ngo turabire hamwe uko twasanze byifashe fiyo ngwara bita rukarakara nivyo mu gihugu cyose irahari ariko hakaba ari ntara ziza kwisonga arizo Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirare hamwe n'intara ya Kayanza turavye kwiyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihugu cyose hari intara ziza imbere gusumba izindi akaba ari ntara ya Muyinga Makamba na Kirundo twakoreye no kwivyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga Makamba Rutana na Kirundo ariho garagako ibyo byononyi byatsindaro.
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ngwara.
Kugira ngo umuntu agwanye izo ngwara canke ibyo byononyi, ahanini dushimikira kuki kubuhinga bwo kurima, aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu, tukabagarira, tugakata, tugasasira, tukazana ifumbire, ibyo byose tubikoze, tuba turiko turagwanya za ngwara canke tugabanya ubukari. Ariko iyo bibaye ngombwa, harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ngwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupoma idakwiye bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari kunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vy'ikawa vyamaze kwandura. Mu gihe atacokorwa vuba abarimyi b'ikawa basa makenga k'umwimbu w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fide d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikigano kiracari wiya inyo mu ntara dutandukira igisata c'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu c'u Burundi hanyuma y'imyaka 5 iheze hatanguje inyigisho zishingiye ku ishenshingiro bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka barimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Syndicat STEB imwe mu masendika yabigisha ikora mu ntara ya Kirundo yemeza ko ari kibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara isaba leta kongereza inyigisho nkayisha bwenge ku barimu ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri commune ya Busoni
hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri so dusanganywe twari dusanganywe ikirundi kariharuro gifaransa cyo dimiriye hanyuma barongera n'ibindi nk'ibiswahili ivyongereza za FCH ivyo iyo umwigisha ariko aravyigisha atabiherewe formasiyo ihagije na cyane cyane ho nk'ubu nta nyigisho kuri iyo tugiye tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri uko avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiye uko abironse
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formasiyo kwa tujya two muri porogaramu y'umwaka wa mbere nyine hanyuma bikagusaba yuko ujya nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta notion nimwe uvuze ku giswahili yacyo nzi
inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abatacyo bavunikira
mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke nakuvuga ubumenyi twatanze ntibabuhagije icyo gihe usanga turoha mwimbo muke umwimbo udahagije ibyo bindi usanga umwana aca bangwa rose n'ibyo zihagije kuri ibyo kuko no mwigisha bitanze n'abacaca biziko
ingaruka zica ziba zazindi z'uko nyine usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe kandi na wa wundi yabimwigishije nawe akaba atabumenye arasanga abifisemo uravye kuba wigisha nka effective y'abana ijana uri umwarimu umwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara benshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ni bwa bumenyi buke nyine bupfana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo akeneye kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu gishuri ejo bazamwunguruza bafekise uwo mwaka mu gishuri nko mu wa kane ntazoguma mu muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuyemo wa mwaka wa mbere cya giswahili ugiye mu shasho ugasanga kigisha ukundi bagwiza amaformasiyo kubigisha bose
sendika y'abigisha sebe igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti Muhigirwa Pierre Claver arongoye syndicat Stebe mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima
aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho ntivyigwa bazanye bya SH bya technology abo bari mu beshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basobanusanzwe bazi rero birabagora cyane turasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuza barabyigisha babyumva
icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ivyo leta Muhigirwa Pierre Claver
kwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta iraheze gashikiza ibibazo muri leta hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kwabo gikora
mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku bya nkenerwa mu mashure Musafiri Destor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivya nkenerwa haba mu bigisha ibitabo intebe n'ibindi bizo bavyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mu Rwanda naho bamwe mu bari mu bigisha ku kirwa ca Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ikibazo kibahangayikishije ari kena givyumba ry'amashure abavuganye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bemeza ko hari n'abana bataja ku ishure kubera ico kibazo
aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri ahaburacyari hagati ya 50 na 60 ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kugira mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora aba bana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bageje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi. Ubwo Dr. Isaac Munyakazi, umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza. Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kwegerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageze.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokle Mutijima arakenuye, tumira amate gato hama tugaruke mu Rwanda tubabwira ibivugwa mu gisata c'impunzi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Pierre Claver Nyonguru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishumikiye ahanini ku isata c'indero ubworozi n'uburimyi. Nshuti bakunzi, namwe bwe mwari ko muratwumviriza mwakenuye. Yakoze Macbilia Bero yegeranije amajwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi. Ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza, muri byo harimo muri isangaza kuva ari gece isaha 12 icumi muri antunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda nimuze kuyatangwa igihe c'isaha 1:30 naho aza ko ari amakuru avugwa irya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranigwe rero mu banyi no mu vyanyu nahayo kuri ayo masango tubahaye mubandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Wanyu muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu muntara iwanyu muntara iwanyu muntara.
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri